Iri ni ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse nshuti namwe bagenzi muduteze amatwi kuri uyu munsi wa kabiri itariki 2022 z'ukwezi kw'icyenda umwaka w'2015. Muri kumwe na Oriane Itangishaka ateramije ibiganiro byo muri kino gitondo. Ndabahaye ikaze mwese.
Aha twaje ngaha muri urugendo ni ukubwira twese tugira intumbero imwe, ababi n'abeza tuje mu nzira nziza.
Ubu ni umunyagihugu mu Burundi yari mu rugendo rwo guhimbaza umunsi mukuru wahariwe amahoro ku isi. Iyi nkuru n'izindi zivugwa hirya no hino ku isi turazibashikiriza mu kanya. Reka ariko dutangurire ku makuru avugwa hirya no hino ku isi, twateguriwe na mugenzi wacu Alphonse Ndayikenguruki. Alphonse, mikro ni gwawe.
Ndagushimiye Oriane, ndamukije mwebwe mwese muri ko murakwirikira ano makuru yo muri kano gatondo. Reka tuyahere muri Burkina Faso. General Gilbert Diendere, umukuru w'igisirikare cyahiritse ubutegetsi muri ico gihugu ku munsi wa kane ejo ku munsi wa mbere, yarashikirije ijambo avuga ko yemeye gusubiza ubutegetsi, ariko akavuga ko yisunga integuro y'amasezerano n'ibiganiro hagati y'abahuza bishyirahamwe by'ibihugu bya Afurika yo mu burengero CEDEAO rija gusuzumwa n'abakuru b'ibihugu bigize iryo shyirahamwe uno munsi kwa kabiri. Ariko rero inteko z'igisoda zishigikiye ubutegetsi ejo zariko zirava mu ntara zigana umurwa mukuru wa Gadugu kugira za kingoho iyo kambi y'abasoda bari mu bajejwe gucungera Perezida Kombaore yakuwe ku butegetsi haraheze umwaka. Amabarabara yo ku murwa mukuru wa Gadugu yaramaze iminsi yuzuye abiyamirije igisoda yasigaye agaragara inyuma yaho bumviye iyo nkuru. Abatari bake rero bariyamirije ayo masezerano, harimo mbere n'umukuru w'igihugu w'intwaro ufata kibanza yavuze ko atakibanza yaronse mu itegurwa ry'ayo masezerano. Tubutse yuko kimwe mu biri mu nteguro iza gushikirizwa abakuru b'ibihugu ba CEDEAO uno munsi harimo ko abahiritse ubutegetsi bogirirwa ikigongwe c'ikivunga. Nico rero carane bagona bamwe n'abandi mu badashigikiye iryo herikwa ry'ubutegetsi. Bavuga yuko atakigongwe c'ikivunga co kirirwa abarasha abantu bari mu myirekano atabigwanisho bafise bakicamwo abashika icumi. Mamadou Salvadore ari muri abo biyamiriza iryo herikwa ry'ubutegetsi yavuze ati iryo nibara ku gihugu ca Burkina Faso. Abantu bashika ijana barapfuye muri Nigeria mu gisagara ca Maiduguru ku munsi wa mbere. Bishwe n'ibibombe bibiri byaturikiye mu kumusigiti abayisilamu basengeramwo, ikindi guturikira hafi yaharemera isoko naho abantu bariko bararabira urukino rw'umupira w'amaguru. Mu gipolisi bavuga ko abantu bashika 95 bakomeretse 50 bagapfa. Ico gitayero nta mugwi uraciye manga, ariko abarabi ibintu n'ibindi bavuga ko gisa n'ibindi bitero bihora bikorwa na wa murwi Boko Haram kuko ari ukunda gutera mu bibanza nk'ivyo. Muri Somalia naho imodoka itekwemwo umutego w'amabombe yaratwikiriye hafi y'ingoro ya Perezida wa Somalia yica abantu bashikindwi. Ivyo byabaye byabereye imogatisho kuri uyu munsi wa mbere. Amakuru ava mu bitaro avuga yuko abashika 21 bakomeretse. Abaganga bo mu bitaro bikomeye by'i Medina bamenyeshejwe ijwi rya Amerika ko abarenga igice muri abo bakomeretse kandi bamerewe nabi. Ico gitero rero cabaye mu gihe imodoka zere zitwaye intumwa yuserukira ishiramwe mpuzamakungoni zagira zice muri ako karere, n'ahata cemeza ko ico gitero cari gitezwe Nick Kay kuko niryo zina ryiwe amamucungirira umutekano wiwe babiri bo barashize ubuzima. Nick Kay rero yariko aravugana n'abagitegetsi ba Somalia ingene ivya leta y'infata kibanza yo mu mwaka uza biriko birarangurwa. Ikinyamakuru Associated Press naco caramenyeshije ko umurwi w'iterabwoba Al-Shabaab wamaze kwemanga ico gitero. Ejo ku munsi wa mbere Papa Francis arongoye Ekleziya Gatolika y'i Roma yarashitse mu gisagara ca Santiago muri Cuba. Ni muri ico gisagara mbere yasozeremwo urugendo rwiwe rw'iminsi 3 muri Cuba. Muri urwo rugendo Papa Francis yarasengeye ko hagati na ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Cuba imigenderanire yokwiyongera gusumba. Ku munsi wa mbere Papa Francis yarasomeye imisa mu gisagara ca Holguin kiri mu bindi yagendeye, aho yabwiye abakirisu gukurikiza umuhamagaro wa Yesu Kristu wo kwifuza guhinduka muri iyo misa yamarigiye yarahamagaye kandi abakirisu kwiyumvira guhinduka kandi kwirinda gushinga ijisho kuwundi kwariwe akeneye guhinduka ukibagira ko nawe wenyine uhamagariwe guhinduka umwungeri wa kiliziya gatolika rero yaragendeye ikibanza gitagatifu cy'umuvunyi wa Cuba citirwe umubikira w'urukundo imbere yuko afata urugendo rumushikana i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika uno munsi kuwa kabiri muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyine umurepublican Scott Walter yikuye mu ihiganwa cyabariko bariyamiriza kuzokwitoza mu kibanza cy'uzutwara Amerika mu matora yimirije yaramaze ndwi rero umunani ari muri yo myiyamamazo icyo yavuze cyatumye ahagarika ngo nuko yagiye arabona amajwi yabari bamushigikiye muri leta ya Iowa ikomeye cyane kwa Republike bamuherako ikindi guverineri Walker yavuze ngo nukuntu aba Republike bari ko bariyamamaza ngo byaramamaje cyane kuko basigaye bavuga abantu aho gushingira ku byiyumviro abihweza ibintu n'ibindi rero bavuga yuko ahubwo umuguverineri wa leta ya Wisconsin yagize ikibazo c'uburyo umuhanuzi wa leta z'umwe za Amerika mu vyerekeye iby'umutekano Susan Rice ku munsi wa mbere yaragabishije igihugu c'ubushinwa ko iperereza riciye mu buryo ngurukana bumenyi bukorerwa mu muji wa Beijing bufashwe mu mugongo na leta y'ubushinwa ari kimwe bishobora gutuma imigenderanire ya leta z'umwe za Amerika n'ico gihugu itagenda neza ati rero ibyo bitegereza guhagarara ivyo umuhanuzi Susan Rice yabivuze hasigaye iminsi itatu gusa ngo prezida w'Ubushinwa Xi Jinping agendere leta zunze ubumwe za Amerika abari ibintu n'ibindi bavuga ko ibiganiro hagati ya prezida Obama na prezida w'Ubushinwa bizoba ku munsi wa gatanu bizoba bishwime cyane cyane ku kibazo c'iperereza nyene bazogira kandi no ku butunzi bw'isoko mpuzamakungu hamwe n'ikibazo c'ubushinwa gusa n'ubugomba kwigarukira
urakoze Alphonse ku makuru udushikirije utugume hafi uze kuduha incamake y'ayo makuru mbere y'uko dusozera ibiganiro byo muri kino gitondo nshuti namwe bagenzi mubandanye kutwumviriza muri ko mukurikirana radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mu Burundi mutwumvira kuri FM umurongo wa 94 nibice 9 no ku murongo wa 95 nibice 2 mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 nibice 3 i Kigali ubona hano umwanya w'amakuru yo mu byaga binini mu gisagara cya Bujumbura haraye hatunganijwe urugendo rw'amahoro mu ntumbero yo guhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe amahoro ku isi umukuru w'igisagara cya Bujumbura yarashimye intambwe umutekano mu gisagara cya Bujumbura ushitse ko avuga ko yizera ko mu minsi iri imbere uzorushirizwaho gutera imbere inkuru ya Fidelite ishatse
abari baje muri urwo rugendo rw'amahoro bahuriye kibanza citiriwe ukwikukira kiri hagati mu gisagara cya Bujumbura bamwe muri bo twavuganye batubwiye kugabo ico bibaza kuri uno munsi na cyane cyane kuje n'ikibazo cy'umutekano urangwa mu gisagara cya Bujumbura
bombagana urugendo rw'amahoro
turi umariye nuko nyene bariko baravuga ngo amahoro ngo umuhorongura nanje nico no bankeneye cyo nyene nta kindi
turumaze yuko ivyasambuse ko twisubira kubisanura kugira tubyubake
uyu munsi mukuru geze mu gihe iri gwatogwa ibiziga hirya no hino ngamu gisagara cya Bujumbura bumbura bega nka nkurundi asanzwe ajya kwidefile ubisiguro nyabaki
abantu bamye bahura n'isanganya kuko abase bamahoro bamaho ariko twebwe abantu twishakira amahoro kenera kugwanya uwo wese ashaka kutwononera
twiregwa turabona abantu bapfa imivyimba y'abantu hariya irya nino iyo hari amahoro ibyo ntibishoboka yuko twobibona nuko uvuga yuko abishanyi ubabaza uti amahoro ni kakavuga ati nkene ya mahoro wundi ati icana avuga ati nkene ya mahoro none rero aha twaje ngaha muri urugendo nokugira twese tugira intumbero imwe ababi nabeza tuje mu nzira nziza
urugendo nyadina gwatanguye igice cyase ndatumuhinga muzibura abari muri urugo rugendo bace bafati barabara gitiri umugango w'udufuko kwa gasore gushika bashikire ikibuga cy'umupira w'amaguru citiriwe umuganwa nyene abatanguye imbere muri urugo rugendo barabanyacubahiro nk'icegera cyambe cy'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa hamwe n'abashinga amateka abakenguza amateka batuye muri meri ya Bujumbura hati bagiwa mustanteri uyu munsi mpuzamakungu hariwe amahoro ku isi ugeze mu gihe umutekano mu gisagara cha Bujumbura gishinga batari bake aho ibizigwa vyigwa biratogwa ariko naho biruko umukuru w'igisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa wabona ko ubijyanye n'umutekano mu gisagara cha Bujumbura hari hakarusho ugenje no mu minsi iheze
turavye mu minsi iheze aho atajoro gijana ata umutekano uhungabanye ariko turashobora kuvuga tudakekeranya ko ari intambwe iri kiraboneka na cyane cyane amazona mwamwe akarere twafatira ko niho kumusaga aca mayinga abiri atake ntu cy'umutekano uhungabanye mu minsi heze mwarumvise ko commune zone ya Mutakura habaye ibibazo turabona yuko ubu biriko biranze
Icivugo cy'uno munsi ari nacyo cyane cy'udupira abaraho bari bambaye cyari gwaruka dusimbataze amahoro twubaka igisagara cyacu. Cyo civugo rero nkuko bivugwa na Fredy Mbonimpa cyatohisunzwe ukuntu gwaruka ariko akenshi rukoreshwa mu ihungabanywa ry'umutekano.
Twarabonye ko ugwaruka nigo rukoreshwa cyane mu mabi rurahendwa kandi ingaruka mbi zikagaruka kuri bo n'ugaruka rwinshi riri mu munyororo n'ugaruka rwinshi rwanyu ibiyayura muto biri mu bitaro n'ugaruka rwinshi n'ubu rukijuragizwa rero tuhamagariye ugwaruka ngo rumenye ko amahoro ari bo boyateramira duhamagariye ugwaruka ngo biyumvire kubaka igisagara cyabo no kuvuga ko zo bari ko bategura kazoza keza kabo
muri ugo rugendo abanyagisagara nibasidukaye niyonka n'ikimenyamenya kare mu bindi birori byahora bitunganywa aho kibuga citiriwe umuganga wazivuga wa gasore abantu bahora buzura hawo mpande zine zigize ubwugamo ana bena chenade abandi nabo bakaja hirya no hino kudusima dukikuje aho abakinyi bakinira aroha batibagiwe abari hanze y'inyubakwa z'ikibuga kubera ko babuze ukuntu binjira nyamara no munsi siko byari bimeze ahantu honyine hari abantu benshi hari mu bwugamo ana bena chenade kubijanye n'uko urugendo ritabiriwe cyane n'abanyagisagara cha Bujumbura Fredy Mbonimpa afise ukwizera ko bakebeza basumba benshi babi.
Buriya igihugu ntigihindurwa n'abantu benshi cyane. Nuko haba ari indongozi zitahura. Ni tukaba twaronse abantu bangana uko. Mu mitima yabo kaba batahuye ko amahoro ari wo mutaho ukomeye. Nta nkeka uko bangana kose bazotuma n'abandi babakuri.
Ibiro byo kwiginira umunsi munza makungu hariwe amahoro byaranzwe kandi n'urukino rurangiza amahiganwa yaramaze iminsi aba hagati y'amazone agize igisagara cya Bujumbura ubwo rukino rwa nyuma rwahuje amazone ya Byiza na Musaga rukaba rwasozewe n'intsinzi ya Byiza kuri kimwe ku busa bwa Musaga i Bujumbura Fidelite ishatse ijwi rya Amerika
Shuti bakunzi bacu turifuza kubamenyesha ko radio Ijwi rya Amerika yongereye ibiganiro byayo byumvikana mu kirundi no mu kinyarwanda ku mirongo migufi bita shortwave ubu mushobora kudukurikira buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 1 n'igice za mu gitondo kuri kilohertz 2350 kilohertz 9815 no kuri kilohertz 11905 kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu guhera saa 12 kugeza saa 12 n'igice zo ku mugoroba kuri kilohertz 13630 kilohertz 15460 no kuri kilohertz 17530 radio Ijwi rya Amerika radio yanyu
tuve mu Burundi tuje mu Rwanda kuvaho Papa Francisco agiriye ku buyobozi bwa Ekleziya Katolika nyuma y'imyaka 3 gusa Ekleziya Katolika yo mu Rwanda yemeza ko hari ibintu bikomeye bimaze guhinduka
mbere ntabwo babaga bafite mu mwanya abantu nkabo ngabo no gukubura kiliziya ntibabemeraga cyangwa mu kuririmba muri korale cyangwa kugira ibindi bakora babagara abantu bavuga ngo baba mu cyaha ariko ubu ngubu n'uvuga ngo nabantu bari muri irregularité canonique mu kinyarwanda n'uvuga ngo nabantu bariho bidakurikije amategeko ya kiliziya
uyu ni Padiri Ntagungira Jean Bosco umuyobozi wa seminari no y'Indera akaba n'umwe mu bagize urukiko rwa kiliziya gatulika yasobanura uko abantu basezeranaga bidakurikije amategeko muri kiliziya gatulika bafatwaga mbere n'uko ubu ku buyobozi bwa Papa Francisco bafatwa Padiri Ntagungira Jean Bosco yabwiye Ijwi rya Amerika ko kuva mu myaka 3 Papa Francisco amaze ayobora kiliziya gatulika no mu Rwanda habonetse impinduka cyane cyane ku bigendanye n'amasakaramentu ahabwa umwana wabyawe n'ababyeyi batasezeranye muri kiliziya gatulika mu gihe cyo hambere umwana nk'uyu yagombaga kubanza gukura akazibatirizwa maze guca ubwenge ariko muri iki gihe ababyeyi bashobora kwigira umwana wabo akabatizwa kuri ubu kiliziya ivuga ko umwana atagomba kuryozwa amakosa y'ababyeyi nubwo hari ibigenda bihinduka muri kiliziya gatulika abakristo bo kugeza ubu abenshi baracyari mu bya kera ku buryo nabo ubwabo biheza mu gihe bashakanye badasezeranye ntibahe amahirwe abana babo ngo babashe kubatizwa kandi ababyeyi babyifuza. Aba ni bamwe mu babyeyi twaganiriye.
Ntabwo nasezeranye nabaga igikondo mbaza nyine umuryango remezo nimba naza nkiga ubundi nkamubatisha baramwe bakekamanye ko murego
ubara gufungiye kubera iki?
Kubera ko nishingiye mu buryo butemewe ngo yabatizwa ntarashingiwe.
Tubatirisha umwana wawe urumvaga ari ibintu bigwahangayikishije?
Bimangayikishije cyane kuko ari igihe yafatwa kuko afite ikibazo ubu nicyo nje kuvuza Mariya. Navase nkuba ntungu yagapfa akagenda atabatijwe azize icyaha cyanjye numvaga bitanshimishije. Barambwira ngo ndi n'indaya.
Iyo utasezeranye abantu babita indaya?
Iyo utasezeranye nyine uba ari indaya.
Mwumva byahinduka gute mwebwe?
Kumva wenda twakiga tugasezerana natwe mu madini yacu.
Guhera mu kwezi kwa 11 abakristo bashaka gatanya muri kiliziya, padiri asobanura ko uko amategeko mashya ateye bituma batazongera kumara imyaka ine bagishakisha gatanya nk'iyo bamaraga mbere aya mategeko atarahinduka.
Yashyizeho amategeko mashyashya ajyanye no koroshya kugira ngo abo bantu niba mariage yabo igaragara ko yagize ibibazo kugira ngo kiliziya iyikureho vuba abo bantu bongere basezerane n'abandi.
Mbere byakorwaga gute ubu noneho bigiye kujya bigenda gute?
Hari procedure ndende niyo guca imanza ebyiri zihuje. Ni ukuvuga hakaba urukiko rwa mbere rukavuga kuti iyi mariage turabona ari nul. Icyo gihe ntabwo byagarukiraga aho ngaho, haguma gukurikiraho urundi rubanza rw'ijurira. Ariko ubu ngubu papa yashyizeho amategeko azatangira mu kwezi kwa 11 yaravuze ati niba urukiko rwa mbere rubyemeje hakaba nta wundi ushaka kujurira automatiquement ntabwo bikiriho.
Padiri Ntagungira yabwiye ijwi rya Amerika ko gatanya ivugwa muri kiliziya ya Gatulika itari nyitangwa n'inkiko. Asobanura ko batanga gatanya bashingiye ko n'ubundi ubwo bukwe butari bukwiye kubaho. Yatanze urugero rw'umugabo washakana n'umugore nyuma bikazagaragara ko bafitanye isano cyangwa bashakanye bikaza kugaragara ko umwe yari asanzwe afite isezerano, ko impamvu nk'izi arizo zituma kiliziya Gatulika itanga gatanya. Kiliziya Gatulika yo mu Rwanda ivuga ko hari byinshi yigiye kuri Papa Francisco muri iyi myaka itatu amaze ari mu buyobozi bwa kiliziya ku isi. Ahanini ngo bigendanye no kwicisha bugufi ndetse no gusaba abihaye Imana kurushaho gusanga abakristu aho baherereye hose. Asumta Kaboyi, Ijwi rya Amerika, i Kigali.
Tukivuga ku rugendo rwa Papa Francisco hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, mugenzi wacu Eugene Mukankusi yaganiriye na Padiri Dieudonné Ntakarutimana, umupadiri w'Umurundi ari mu bikorwa byo gutanga ubutumwa muri paruwasi ya Mutagatifu Polo mu gisagara cya Waso, diocese ya Lansing muri Leta ya Michigan hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Padiri Dieudonné Ntakarutimana atangura avuga uko bakiriye urugendo rwa Papa Francisco n'uko bagwiteguriye.
Ubwo rugendo rw'umubyeyi wacu Papa Francisco ruraduhimbaye cyane rwose, kuko mbere n'izindi ngendo z'abungeri ba kiliziya bahora batubwira duhimbara cyane, kubera nk'uko tubimenyereye amazana ijambo ry'amahoro, ijambo ryo gusabara amahoro isi, gusaba ukwiyunga kw'abantu, ijambo ry'umwizero. Kuko murazi ko uwo mubyeyi wacu Papa dufise ubu akunda kuba ashira imbere cyane gufasha abantu bato bato abakene, adusaba kubabonamo igihe cyose ishusho ya Yesu Kristo umushumba mukuru.
Muri iki gihe hari umutekano muke, mwarimu bikomojeho, hari umutekano muke mu bihugu bitandukanye duhereye no mu Burundi, ari nako ingaruka z'uwo mutekano muke zikomeza kugenda zigaragaza, bikaba bikomeje guhangayikisha abenshi ndetse no mu bihaye Imana. Nk'abasenyeri muri Kiliziya Gatulika mu Burundi bagejeje ubutumwa ku Barundi bagaragaza ko bahangayikishijwe n'ubukene buri mu gihugu, bakanasaba Barundi gushyira hamwe kugira ngo amahoro agaruke mu gihugu. Nk'umwe mu bihaye Imana, ndavuga nkawe ku giti cyawe, wumva ubutumwa umushumba wa Kiliziya Gatulika yageza ku batuye isi muri iki gihe azaba ari mu ruzinduko hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'igihugu ibindi bihugu bikunze kureberaho, murumva bw'abari nk'ubuhe?
Yagome nk'uko bivuze, isi yugarijwe n'ingorane nyinshi zifatiye ku mutekano muke mu banyagihugu, cyane cyane muri Afurika no muri Aziya, aho tubona intambara zituma haba ubukene bwinshi bwugarije abantu, zituma haba impunzi nyinshi zirondera uburyo bwo kubaho. None rero icyo twiteze kuri uwo mubyeyi wacu Papa Francisco nuko kuremesha abari muri izo byago by'intambara batagira icyepfu cya ruguru izo ntambara zivu zigatera n'ubukene abantu bikabagora mu kubaho kwabo. Twifuza yuko rero yotera amakungu yose akaja hamwe amakungu agafasha ibyo bihugu biri mu ntambara biri mu ngorane biri mu bukene bagashyira ingufu hamwe kugira ngo bafashe abanyagihugu kuko twese turi abana b'Imana duhamagariwe kugira ubuzima bwiza twese ku rugero rumwe mbere. None rero igihambaye ni ukuvura icyo gitera izo ngorane izo ntambara bakagira ibiganiro by'amahoro ibyo abantu bapfa bakabyumvikana ko nicyo kiyatama kizana amahoro ibiganiro.
Mwese ku bwanyu Padri Dieudonné, ni ubuhe butumwa mwaha Abarundi baduteze amatwi muri iki gihe cyane cyane kuri uyu munsi wahariwe kuzirikana ku mahoro ku rwego mpuzamahanga?
Abarundi icyo nabatumirira ni uko borengera ibintu byose bibatandukanya bakaja hamwe bakubaka igihugu cyabo. Icyo gihugu nacyo bacubaka ari uko bafise amahoro, ayo mahoro bayarondera hamwe nayo ava mu biganiro nk'uko nabivuze bakaraba icyo cyose gitera intambamyi kibuza amahoro akaba icyo bayagako kandi ataguhishanya hamwe bakaronengera bubaka igihugu bari kumwe kuko udafise amahoro abuza amahoro ni woba yagira ngo arayafise aheza akayabura hakataba intambara yo tavana kuno mwikeko. None twasaba yuko Abarundi twoja hamwe twese iki gihugu nico dusangiye twese ubutunzi ubukene buhari ni vya twese kuko ni misimbizi yaduhetse twese twoja hamwe rero kugira ngo tuyisanasane tuciye muri izo biganiro.
Ndabashimiye cyane Padri Dieudonné Ntakarutimana kuri ikiganiro tugiranye. Murakoze cyane.
Murakoze cyane Bujeniya. Imana ibahezagire.
Yee namwe.
Iyi ni programu ya radio yacu tuyibashikiriza buri munsi kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu. Mu Burundi mutwumvira kuri FM 194 n'ibice 9 no kuri 95 n'ibice 2. Mu Rwanda naho mutwumvira kuri FM 104 n'ibice 3 i Kigali. Ijwi rya Amerika rirabashikiriza ibyiyumviro ku ngingo nyinshi zitandukanye. Ubu tugiye kubashikiriza ijambo nyamukuru ribasobanurira imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika.
Kuva igihugu cya Sudani yefu gikuriwe kuri Sudani mu kwezi kw'indwi k'umwaka w'2011, ubutunzi bwa Sudani yefu bwarasubiye inyuma cyane. Sudani yefu cyatakaje ibice 75% by'amafaranga cyahora gikura mu bitoro, ivyo byiyongera ku ntambara yasinzikaje uduce tumwe tw'ico gihugu nko mu ntara ya Darfur, intara ya Blue Nile hamwe n'intara za Kordofan. Ivyo vyatumye haba impunzi ndetse biranahungabanya umwimbu w'ibifungurwa muri ico gihugu. Ivyo bisigura ko igitigiri kinini c'abanyagihugu bagiye kwicwa n'inzara uko umunsi utashe. Iki gihe imiliyoni zishika zine z'abanyasudani nizo zikeneye gufashwa mu bifungurwa. Mu ntumbero yo guhangana n'ico kibazo c'inzara muri Sudani, ishirahamwe gitaho ibifungurwa ku isi PAM ritekanya guha ibifungurwa ku banyasudani bagera ku miliyoni 2,300,000. Abandi bashika 175,000 bazoronswa imfashanyo biciye mu guhabwa akazi mu gusanura ivyasambutse. Leta Zunze Ubumwe za Amerika iriko irafasha igisata PAM mu buryo bwose bushoboka. Ibicishije mu gisata cayo kijejwe iterambere ku isi USAID, Leta Zunze Ubumwe za Amerika yaratanze miliyoni 86 z'amadolari y'Abanyamerika cahaye ishirahamwe PAM. Ayo mafaranga akazokoreshwa kugarukira ku batishoboye mu ntara za Darfur, mu buraruko no mu burengero bwa Kordofan. Muri zo miliyoni 86 z'amadolari, 75 zizokoreshwa mu kugura ibifungurwa, imiliyoni 11 zisigaye zizokoreshwa mu guha amafaranga abanyagihugu kugira bigurire ibifungurwa bifuza. Iyo mfashanyo ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika icigeza ku rugero rw'imiliyoni 170 z'amadolari Leta Zunze Ubumwe za Amerika izoba ishitseko muri uyu mwaka. Nk'uko bimenyeshwa na Ambassador Jerry Lanier, igisungerezi cya Ambassador wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri Sudani, Leta Zunze za Amerika yishinze gufasha ibicishije mu ishyirahamwe PAMU mu ntumbero yo gufasha Abanyasudani basinzikajwe n'intambara. Arangiza avuga ati Leta Zunze za Amerika zifuza ko intambara yohagarara vuba gutyo imfashanyo zigatumberezwa mu bindi bisata.
Iryo ryari jambo ry'intangamarara ryabashikiriza imigabo n'imigambi ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bagenzi muduteze amatwi muri ko mwumva radio Ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Bagenzi mwaduteze amatwi mu kandi turasozera ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo, ariko mbere yaho reka mugenzi wacu Alphonse Ndayikengurukiye agaruka twibutse ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Alphonse,
urakoze Oriane. Ibice bikuru bikuru byari bigize amakuru twabashikirije muri kano gatondo nuko General Gilbert Diendere, umukuru w'igisirikare cyahiritse ubutegetsi muri ico mu gihugu ca Burkina Faso ku munsi wa kane ejo ku munsi wa mbere, yashikirije ijambo ahavuga ko yemeye gusubiza ubutegetsi, ariko ko avuga ko yo kwisunga integuro y'amasezerano n'ibiganiro byabaye hagati y'abahuza bishyirahamwe by'ibihugu bya Afrika byo mu burengero CEDEAO. Iyo ayo masezerano yo akaje gusuzumwa n'abakuru b'ibyo bihugu nyene uyu munsi kuwa kabiri. Iyindi nkuru twabashikirije nuko muri Somalia imodoka itekwemwo umutego w'amabombe yaturikiye hafi y'ingoro ya perezida wa Somalia ikica abantu bashika indwi. Icyo gitero cero cabaye mu gihe imodoka zari zitwaye intumwa yuserukira ishyirahamwe mpuzamakungu ONU Nick Kaye zagira zicemura ku karere. Iyindi nkuru twabashikirije nuko abantu bashika ijana bapfuye muri Nigeria aho hari mu gisagara ca Maiduguri ku munsi wa mbere, abo rero bakaba bishwe n'ibibombe bibiri byaturikiye ahari umusigiti abasiri amasengera ko ikindi giturikira hafi yaharemera isoko, ikindi nacu giturikira ahantu bari kwararabira urukino rw'umupira w'amaguru gushika ubu nta mugwi n'umwe uravyitirira, ariko abari ibintu n'ibindi bavuga yuko umugwi Boko Haram ariwo ushobora kuba wagize igitero nk'ico. Inkuru yindi twabashikirije nuko ejo ku munsi wa mbere Papa Francis arongoye Ekleziya Gatolika y'i Roma yashitse mu gisagara cha Santiago aho ni muri Cuba. Muri ico gisagara rero yarahasubira niho azosozerera urugendo rwiwe rw'iminsi itatu muri Cuba. Muri urwo rugendo Papa Francis yarasengeye ibihugu vya Cuba n'igihugu ca Leta Zunze za Amerika kugira ngo imigenderanire yabo igende neza gusumba. Muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nyene umurepublican Scott Walter yikuye mu higanwa ry'abariko bariyamamaza kuzokwitoza mu kibanza cuzotwara Amerika matora y'imirije. Yaramaze rero indwi umunani ariyo mwiyamamazo. Ico yavuze catumye ahagarika ngo nuko yagiye arabona amajwi y'abari bamushigikiye muri Leta Iowa ikomeye cyane ku barepublican bariko baramuhera ko nk'ifu y'imijira. Iyi nkuru twashikije nuko umuhanuzi wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu vyerekeye iby'umutekano Susan Rice ku munsi wa mbere yagabishije igihugu c'Ubushinwa ko iperereza riciye ku buryo ngurukana bumenyi bukorerwa muri Beijing n'igisagara cyo mu Bushinwa bifashwe n'Ubushinwa butegetswe guhagarara.
Jiti mwese mukunda radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro twabateguriye muri kino gitondo bigarukiye ngaha. Turashimiye abadufashije mu buhinga bw'ivyuma, turashimiye kandi na Fatuma Kalalali Masi yadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije. Kuri mikro mwari kumwe na jewe Oriane Tangishaka. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi muyashikirijwe na Alphonse Ndayikengurukiye. Mwakoze kudutega amatwi. Ku mugoroba naho nyene turabashikiriza ibindi biganiro vy'iradio Ijwi rya Amerika. Saa 10, saa 11, saa 12 na saa 1:30 zo ku mugoroba. Mukurindira, mugira umunsi mwiza, Imana ibane namwe, murakoze.
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.
ikiganiro muri sanga. Abanywanyi bacu bijwi rya Amerika bakunze kudusaba kubavugira bati mwebwe mugera kure mujye mutuvuganira, ariko by'umwihariko bakavuga bati imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu nibakurikirane ibibera ahantu hatandukanye, cyane cyane iy'inzego z'umutekano zagose nka quartier runaka nk'uko ziba zibivuga zisaka ibirwanisho. Ikibazo rero abaharanira uburenganzira bwa muntu bakora bate muri iki gihe mu Burundi? Ese bafite ubwisanzure bwo kugera aho bifuza hose? Nshuti zacu rero twabatumiriye Perezida wa Ligue Iteka Ancher niko yagize, kugira ngo murebere hamwe turebere hamwe ibibazo byose abanyagihugu bafite kubirebana n'imikorere y'uburenganzira bwa muntu muri iki gihe mu Burundi. Ntabatindiye rero nagira ngo mbahamagarire umushyitsi wacu mukuru Ancher. Niyo niko yagize. Ancher, muraho murakomeye?
Ego turaho. Excellent.
Ni Kamirindi Thomas ariko na Etienne ntacyo byose ni kimwe. Ye. Numumeze mutese aho ngahe Bujumbura.
Turakomeye.
Yego. Nuko mu magambo makeya nko mu munota umwe mbere yuko abanyagihugu batangira kuganira namwe, ubu ngubu uburenganzira bwa muntu bwifashe gute mu Burundi?
Ego mwakoze cyane. Mu majambo make mvuga uburenganzira bwa muntu mu Burundi ni ifate na gato neza, novuga ko ahubwo buri ku rugero ruteye ubwoba. Ruteye ubwoba mu gihe atamunsi buca ata kiziga gitoro mu ikaritse iyi n'icyanga iriya. Icyo ni kimwe. Amakaritse nayo kenshi na kenshi ugasanga yugarijwe n'abapolisi iminsi ibiri cyangwa iminsi itatu ata muntu aronka acaruka ngo ajye ku butike cyangwa ubwo ajye kwivuza arimo fasoni ajya kwigaruka ngo agende. Ibyo biga kunyungwa n'abantu rero baza bagatwarwa n'imodoka, nuvuga za igipolisi. Igipolisi na cyane cyane zikora mu biro by'umukuru w'igihugu, cyegamiye ibiro by'umukuru w'igihugu. Aho abo bantu batwarwa, bamwe bagatorwa ibiziga haciye iminsi, abandi nabo ugasanga bashinzikarije ubuzima mu busho, bakubiswe, bagize. Iki nacyo nuvuga gitera gisubizo ikintu cy'umuntu ibintu, ni uko n'abo bantu bafashwe uwakubiswe akagira Imana akagumaho, usanga rimwe na rimwe mu kumurekura igipolisi cyaka amafaranga imiryango isanzwe iri mu bukene, nuvuga ubukene n'ubuteye ubwoba
kugira ngo umuntu bamurekure. Kugira ngo umuntu
bamurekure ni ubwoba, abantu bose buzi ubwoba. Nta ugenda geya yibaza ngo agumake abuze ngo aramufata. Abari mu batwara amashyirahamwe uko muvyumva bari hanze barahunze, nagiye naho ndi ngasi no gonda umuryango aho ndi ngenda mbundabunda. Urumva nuvuga ubwo Burundi turimo nuko bumeze, uriko araba majambo make nuko bumeze.
Niko se Ancher muvuze ngo umuntu bagiye kumurekura bakamuca n'amafaranga, ubwo se ibyo bintu ko bidasanzwe?
Ibindi bisanzwe mbona bujya ucume ngo mu gihe umwimvi umuntu afashwe ukumurekura ukaza wumva bate amafaranga atagira uko angana, barazi uko uwo muntu ashobora kuyaronka ayo mafaranga. Uca byumvikana rero ko bishobora kunyumva n'ibintu aho umuntu bazofata benshi kugira baronke menshi.
Ahubwo se
twiteze yuko izo bintu bigiye guhagarara, bigiye kuba nk'urudandazwa, bivuga rero ko ibyo kunyuka twitega niko byumvika gusumba birateye ubwoba.
Ariko se ahubwo umuntu ufatiwe akamama ubusa, leta si igomba ahubwo kumwishyura, kumuha indishyi z'akababaro, kumuhoza, mbese ahubwo bagahindukira bakaba ari we baca amafaranga?
Icyo ni cyo kidutangaza twese nk'abantu hagati y'akazi na muntu. Tubibaza tuti none ga abapolisi bakaye amafaranga, bahembwa amafaranga avuye muri abantu abanyagihugu b'abenegihugu bato bato, avuye mu makori dusanga, avuye mu makori gatanga, avuye kukuya kucuya cyangwa abo benyine bariko baracinga. Rero tukagira tuti biradutangaza abapolisi aho gukora kugira bafashe abo bantu ayo mafaranga bahembwa ni bayatanga, ubu bagakora kugira ngo babacize babohotere ubuzima bongere babakeneye ntize. Birateye ubwoba ni kuri. Ndiko ndavuga uko mvuga nti icyo kintu kiraduhagaritse umutima, kuko tubona ko kaje mu rudandazo, kigiye kuza mu rudandazo.
Radio Ijwi rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Bwana Ancher, ntatinze rero cyane, tudatinze cyane nako wowe nanjye reka tubwire abanyagihugu hanyuma batangire nabo bavuge ibyiyumviro byabo nimba bafite n'ibibazo ubunganire ubabwire. Ubu turi kumwe na Nkunzimana Audace. Audace, wiriwe neza?
Yego twiriwe amahoro.
Wakurikiye si byo Perezida wa Ligue Iteka yavuze?
Nabikurikiye cyane.
Nuko ngaho rero terera.
Mubisanzwe uko yabivuze byose uko yabivuze bisa n'ibyiyujuje byose mengo nta kindi kintu umuntu ashobora kongera kuretse yuko umuntu ashobora kuvuga yuko ku byo yavuze ahubwo bitera byunyuka cyane kubera ko nabo nyene ayo mashyirahamwe aharanira agati y'akazina muntu ntakironka ukuntu akora aricyo gituma biguma byunyuka. Ni ukuvuga aho yokoreye ubu nabo nyene bafise ubwoba budasanzwe aho mubona bamwe bashoboye guhunga abandi bakiri ingaha nabo nyene nk'uko Anshere niko yagize yabivuze yavuze yuko nawe nyine aguma abundabunda mu bisanzwe nk'ubu nta kuntu ajya gukora bishyitse nko muri ayo makaritsiye babugarije ntashobora kujya gukorerayo kuko nk'ubu nawe nyine agiyeyo ntiyovayo yacafatirwayo nyine. Nicyo gituma rero turiko turaraba tubona yuko atagihindutse atagikoze bishobora kuguma byunyuka gusumba nubwo bariko baravuga ngo wabaratanze ngo amezi nk'abiri cyangwa atatu abandi bagatanga indwi cyangwa zitatu cyangwa zibiri. Ni ukuvuga yuko izo ndwi ntacyo zivuze ahubwo bisa nk'uko byaciye bitera bikomera gusumba kuko uko bukeye uko bwije hatogwa ibiziga kandi nta kintu na kimwe nta jambo rikurikira ibyo biziga bavuga bati byagenze uku kubera amashyirahamwe atigenga atagikora.
Audace, urakoze cyane.
Yego murakoze.
Dufite kandi na Ibrahim kuri telefone. Ibrahim, wiriwe neza?
Wiriwe amahoro. Mahoro cyane.
Nawe uri amahoro?
Yego ndashima. Gusa amashyirahamwe turabamenye. Ibyabo byose turabimenyereye, bamwe bavuga bashaka gucafuza inzego z'igihugu kugira ngo nkeka ziboneke nabi mu makungu. Gusa ushaka kubamenyesha no kuboza baravuga Burundi neza nk'ubu iyo tanga Karorero akavuga ati umupolisi kanaka mu gufungura kanaka yaramuhaye amahera icyo gitangira ubuhamya. Ikindi nacyo nubwo bavuga ngo ngarika akebakeba ngo ariko yinyigiza burya ntabari mu Burundi bakire ko bararonderwa bari mu gihugu babayeho neza be twebwe ko tuhabaye ntabwo tuhabaye twebwe ko turarondekwa n'abandi. Gusa iyo umuntu yakoze ikosa nabe yemera ko yakoze ikosa hanyuma rihanirwe nimba ari abo basore babo baba ariko baratera akajagari mu gihugu bemere babahane nimba ari ibigwanisho bahawe bemere babitange ubwabo bareke kuze bavuga ngo bariko bararonderwa ko bararandirwa none ibigwanisho byirirwa bitorwa mu mihana yabo ni ukuvuga ko ari igipolisi kibaca bijyanyeyo ubwo baba babibahaye bareke rero kwamaba bareka gucaguza inzego z'igihugu.
Ibrahim, urashaka kuvuga ko iyo miryango iharanira uburenganzira bwa muntu yari itanga ibirwanisho se
nabo babirimo kuko ubu mu mwanya barimo nk'abo bakorana mu ibyo yisongo na mashyirahamwe yatahuye yegamiye ubu bana bwagiye muri rwa rwego rwaba muri cya kintu bita ngo ni sinarede nabo ubu barimo bisa ngo baharanira inyungu ngo ntibaharanira ngo inyungu za politiki.
Buretse Ibrahim, buretse twumvikane, ntabwo turi muri sinarede, turi kuvuga kuri Ligue Iteka uko ikora nayo iri muri sinarede se
yewe ngerageje kuraba abantu nyine bakora bose barafatanyije hamwe nta umuntu yabatandukanye
ariko nta bimenyetso ufite ni ukubikeka gusa niko ni ukubikeka gusa hari ibimenyetso ufite ko bose bakorana
tugiye gatoya nk'inyuma y'amatora gihe hari nk'umuntu akora muri Ligue Iteka muntu ntaraca ibitoki yaravuze ibintu kandi mwaramuvugije ngaho kuri iyo radiyo uwo bita Auguste yaravuze ibintu ku ishuri jewe nari ndi ku bitigeze biba avuga ko bamukumiye mu guharura amajwi kandi atigeze anahahonyora numva ko bace bashaka gucafura inzego z'igihugu kandi bikaba byabaye.
Ibrahim, reka tugushimire hanyuma duhe ijambo Anshere agire icyo avuga kuri ibyo bitekerezo byawe n'ibirego kubera ko n'ibirego birimo hanyuma avuge no ku nimba hari icyo yakunganira no kuri Audace kubyo yavuze usibye ko bavugaga rumwe. Anshere, noneho rero ngaho nawe gira icyo uvuga.
Yego, bakoze nagira shimira abantu bagize gutanga ibyiyumviro byabo. Uwa mbere Audace yanyunganiye nibyo sinari nashitse ko mvuga ko uko dukora igihugu iyo turi mu ngorane n'abakirimo bari mu ngorane ni ukuvuga ko jewe ndiko mvuga ko mbona inyengeza n'abakozi bacu ni uko n'abamunyanya amashirango yacu nuko dusaba dusse tuvuga abadukwikiranye nyine ibintu bikagenda mu ntara zose no mu komune ndetse mbere atari make izo rero twese abo bantu nk'uko uyu wa kabiri avuze ati abo tubafata umugumwe nk'abari muri opozisiyo n'abakozi bacu bafatwa kumwe n'abo bari ku ntwaro ubu babafata kumwe n'abo banyamigabo nk'uko wa kabiri avuze icyo rero icyo bivuga yuko abakozi bacu nabo nyine bakora ubwoba bakora ntibashobora kujyana ariko arabera yuko nabo n'abantu bashobora kuhasiga ubuzima nova kodasi yanyunganiye yashyize ku cyuma nyakitse ko ni uko biri twebwe mu kujya mu busho nta burenganzira nuvuga bw'ubusho tukigendera abapfunzi uko twahora tubikora nuvuga nk'ibyo biro by'iperereza ubu ntabyo tukijyamo mugabo wamenya ko uri igiteka ko yahora ikora ubwo busho bwose yaba ubwo busho bw'iperereza twahora tugendayo ubu rero ntawe ushobora kuboko ngo agende kuko ntazi ko yagaruka bivuga ko nuvuga n'amaraporo yacu hariho inzu zitazoronka kuko tudakora uko twaba dukora kubera izo ngorane nyine duterwa n'abari ku butegetsi ubwo nagira mvuge uyu muntu wa kabiri Ibrahimu nawe n'uburenganzira bwiwe bwo kuvuga uko tumeze n'uburenganzira bwiwe kuvuga amashyiramo ko ntakora mugabo kurenga karindwi naho nyine birabigire kure cyane mugabo nkagira nti birababaje abantu bariko barapfa nimba wewe Ibrahimu abona ko ata ibintu tuvuga ko abantu birirwa barapfa bapfa umunsi ku munsi sinavuze ko hapfa abo mashyirahamwe sinavuze ko hapfa abo mu migambwe iri nuvuga itari kuba ubutegetsi hapfa abarundi bose harapfa abapolisi ntibiyica biyica n'irwanisho biyicwa n'irwanisho biri mu banyagihugu abo banyagihugu abo bari muri sendedesitedi bapfa biyicwa n'irwanisho biri mu gihugu abo bayemeza abashyemenye abanyamashyirahamwe biyicwa n'irwanisho biri mu banyagihugu mugari izo rwanisho nazo ninde ajejwe kugarukana umutekano mu gihugu n'abari ku butegetsi bafatanyije n'abandi bose bari mu gihugu rero twe tugira tuti ni ukuri Ibrahimu yari atanzwe yavuga ati ibyo tuvuga ni uko umuntu twe tuvuga ibihari niba hapfuye umuntu ntitureka kumuvuga ngo ni uko leta ihari ubu icyo ivuga ngo wajya ahantu ariko gucyafuza ntituba cyafuza tuvuga ibihari ntawe turengera karindwi n'ejo sinzi uhagarika kuvuga ibihari I'm going to go to the next one. Kandi abwirizwa kubahiriza mu gateka kiwe icyo rero nagira yavuze ati ngo hari abantu bakwa amafaranga
yee niho ngaho yavuze ngo abapolisi ngo hari umupolisi we wakamahera
icyemezo sinoja ngaho ngo mvuge ku iradiyo mvuge ku izina ry'ishyirahamwe ry'igiteka ibyo bintu ntabizi ndamaze kwivugana n'abantu benshi banashaka ndamaze kwivugana kuri ino maradiyo n'abandi namaze kubatura icyo kibazo kugira ngo barabe kuko birababaje birababaje kwaka amafaranga umuntu kubera wamufashe atacyo ukamubura ikosa umwagiriza agacuba ati amahera atenda kurekure kirababaje kandi ntibikorwa n'abapolisi bose abo bapolisi batobera igipolisi rero niba bafatwe bahanwe uwo wese ahanirwa ikosa akoze ikintu gishe Burundi ni ukudahanwa kiyasigwa ndarihanirwa umupolisi yakoze ikosa arihanirwa umukuru wari wese yakoze ikosa arihanirwa hama naho twubake igihugu cyacu bavuga bati uwa mbere yavuze ngo batanze iminsi itatu iminsi ine abandi amezi abiri kugira ibirwanisho byavuye mu banyagihugu ibirwanisho hataraba amamanifestasiyo yabaye kwiyamiriza ikintu cya gatatu haravugwa ibirwanisho mu mbonerakure ubu ntawe uharira yuko no muri ayo makaritsiye yagiye nk'imyerekano ashobora kuba n'ibirwanisho kuko abapolisi barapfira iyo bagiyeyo ntibirasa hariho ibirwanisho byazanye nde niko nta kirwanisho gikenewe mu banyagihugu ibirwanisho n'icy'umusoda n'icy'umupolisi ari ku kazi k'igihugu tumwe mugabo tukavuga ati muri igiteka tuvuga tuti niba kuri ibirwanisho mu banyagihugu bahereye mu makaritsiye atakaritsiye niyo basibiza niyo karitsiye zirimo abakuru izo karitsiye zirimo abakuru cyane batarimo bajene n'igiti kivuga ko izo ngo zitava muri abo bakuru twari tubasaba kakiriri batusaka mutangane batusaka gihugu batusaka mengi baguma umenya kayija kumusaga na he niba atake yose nakeneye amahoro n'ubushatwese
niko se nacho nuko niko anshe kuraka kantu uyu nguyu Ibrahim yavuze ngo muwamugamije gusebya leta gusa mu makungu byo mwabivuga wiki
navuze yuko niko nikiwe navuze yuko jewe n'userukira igiteka umbise mvene ko ndabwira ko mpaye inkigi abapolisi bakora neza batakira abantu bahote nkuko amateka bivuga rero twebwe n'ishyamwe igiteka bituzoreka kuvuga tuvuga ibihaga ice tuvuga kuvuga ko ntapfuje leta kubera mvuze ibyirikira ibiriko birakorerwa mu gihugu irimwo ibyo ntituzobihagarika leta nayo niyambike agashambara ikora ibyiza tuyirate mu byiri tureke kuvuga ibyo bibi nicyo mvuga kuvuga ngo tuzo singoreka kuvuga ibiriko birakorwa ngo nabancafuje leta kandi singoreka kuvuga ibyiza leta iriko irakora ngo bacabangika ko ndiko nkabana na leta ibyo biravuga uwo burahimwe ariko aravuga uno munsi uri munsi navuga mvuze ushobora kuvuga icyo leta ariko irakora neza ubundi agaca yumva ngo ngo igiteka yinjiye muri CNDD-FDD uwo nawe yumvise ko mvuze ibivuga ibibazo leta akavuga ngo ndiko ngwanya leta ndakubwire amashyirahamwe afite ingorane y'abantu ariko bakurikirana umwe wese agomba ko avuga iruhande rw'iwe natwe twabwiza tujya hagati na hagati tukavuga ukuri ku bintu biriko biraba ataho duhengamiye tudahengamiye ku bari muri otozi tudahengamiye ku ukuri n'ukuri yabaduca imyaka ingana gute wavuze ukuri kugeza umara ukuri ibi ndiko ndavuga niko nayisizeme ibi ndiko ndavuga ko abagwa hanyuma bagatunga iziga n'uko ibyo biziga biboneka n'imodoka ziba zabatwaye hawe tuba dufite nimero zawe ibyo rero ndiko ndavuga mvuga ukuri mvuga ibiriko bibera ku mu gihugu ntacyo ndenza ko ninarenza ko barabimpanira
radiyo ijwi rya amerika mu kirundi n'ikinyarwanda ni ikiganiro muri isanga FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi. Kuri telefone dufite kandi Bigirimana Hussein. Bigirimana we wiriwe neza?
Naramukije.
Yee, nuko wakurikije kiganiro neza?
Nimumere mwiriwe mutumire, namumvise.
Yee, ngaho rero tanga ibitekerezo byawe cyangwa ibibazo nimba ubifite.
Nagira nafite igitekerezo n'ikibazo. Nagira nshimire amashyirahamwe ategamiye leta cyangwa adaharanira inyungu za politiki ku kazi akora ko akomeza kuba hafi abanyagihugu akabazo nako nagira ndamubaze nagira ndamubaze ko avuga ati hari hano afatwa na leta n'abapolisi hanyuma bakarikugwa batanze amahera bo bazi abo bapolisi bakira ayo mahera baba bamaze kubibwira inzego zigezwe ubutungane kandi kabazo nagira ndamubaze
yee
hari amashyirahamwe ategamiye leta ariko usanga ashyigikiye leta n'ahandi usanga umenga ntashyigikiye leta buba nayo ayo mashyirahamwe buba hari hayo atavuga rumwe
uravuga mu mashyirahamwe ubwayo nimba atavuga rumwe
kubera hari hayo usanga iyo mutume nk'uri mu ishyirahamwe ryige ridaharanira inyungu za politiki ashyigikiye leta ubundi usanga umenga ibya leta ntibahurizaho nibaza rero nkavuga kinone ayo mashyirahamwe y'uyu ategamiye leta kubera iki usanga yose atavuga rumwe kandi yose avuga yuko aharanira inyungu z'abanyagihugu
yee Bigirimana we urakoze cyane
nawe murakoze ndashimira ijwi rya amerika ku mwanya muduha tugashyikiriza ibyiyumviro
nuko rwose duhamagare kandi na Nsabimana Alphonse Nsabimana wiriwe neza
wiriwe neza
urakomeye
ndakomeye neza
yee ngaho rero nawe umwanya ni uwawe
ego ubwa mbere nagomba nshimire umutumire ubugira kabiri nashaka kumubaza utubazo akabazo ka mbere naka ko mu mashyirahamwe dufise mu Burundi yigenga ko tubona hari agabuyemo kubiri ku bibazo biriko biraraba u Burundi haba kuri ubu bwicanyi buriko buraba haba no n'ingene imyiyerekano yari yabaye bwa mbere amashyamwe byaboneka ko aguma agabuye kabiri hakaba abantu babona ibintu uku n'abandi babibona ukundi aricyo gituma usanga abanyagihugu bamwe bamwe baca bavuga bati aya mashyirahamwe yegamiye leta aya nayo yegamiye opozisiyo iyo ngorane mubona mwebwe nk'urongoye igiteka iva hehe kandi mwabwirizwa kuba hagati na hagati y'abanyepolitiki akabazo ka kabiri
aha uyu Bujumbura birakunda kuboneka mu makatsi yagize ntuze yagize manifestation cyane nuko hama hariko haragwa haraboneka ibisimba haraboneka nibindi nizindi ngorane nyinshi mbere na police bakana bamaza iminsi ibiri canke itatu badasohotse mbega mwebwe nk'abarongoye igiteka hari ico murakora kugira nk'icegeranyo mutubwire ibimaze kononekara guhera itariki 2025 z'ukwezi kwa kane mu bigire no vuga andetaye mukavuga ati ibi byagizwe byononekaye nk'abamana byononekaye byononywe n'abamanifesta binavyo byononywe n'abapolisi binavyo byononekaye ukundi nk'uku kugira ngo turabe yuko iki cegeranyo umushikiriza manza wa leta ashikirije kiyoba kirimwo ukuri gushimitse kitegamiye iruhande rumwe kuko je niko ndabibona ubu kirategamiye iruhande rumwe
ye Nsabimana urakoze yego
kibazo cya gatatu
ye
mbega mwebwe nk'abarongoye igiteka hamwe byoboneka ko aba leta yagize iri kigira uruhara go muri uku kuntu abantu banyuruzwa yoba hoboneka nuko hoba leta ibikitse mu ruhara muzokora iki muzoca mukora ariko murakoze
ye urakoze cyane Nsabimana we Radio Ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda. Ansheri we wabyumvise rero?
Yego, nabyumvise. Kuwa mbere na novuga ko ari ibibazo biri bose ko mugomba bashimiye ku ibibazo babajije ibyo bavuze. Hari n'ikibazo bagarutse ko ndabashimiye bose kuko ndabumva ko banyotewe kumenya ko uko amashyirahamwe akora igituma bayacamo ko bayagaburamo n'igukubiri bamwe bamwe hanyuma ubundi yagarutse bajya bajya amafaranga atangwa bajya abantu batanga amahera ko ari cyo twaba turabikoraho isanzwe nzere ku kibazo twebwe n'ishami ry'igitekerezo dukora turasemerera nk'uko niko ndasemerera kumva yuko hariho abapolisi bamwe bamwe bigenza nabi ndayisubimu bamwe bamwe bigenza nabi bagakora ibiri inyuma y'amategeko twebwe icyo dukora turasemerera nk'uko ndamaze kwivuga ahatari hake barabe yuko bo iyo ngendo mbi boyihagarika abo bapolisi bateza urubwa novuga urwego rw'igipolisi barabe babihagurukira aho rero niyo tugeza gusemerera mugabo urumva
ariko Bigirimana yanabajije Ansheri Bigirimana yanabajije atese ati hari amazina y'abapolisi mwaba mufite bakora iyo myitwarire mibi ese mwaba mwarabigejeje no ku nzego zibishinzwe
ibi sino bivugira ndubwo no bivugira ku radio mugabo mu raporo yacu turazi ko abantu bigenza n'abapolisi bigenza nabi bakora ibyo bintu amazina mwamusangazwe ntagire sino bivugira ngaho iyo asangazwe kuko nabo bantu batwaye amafaranga wayatanze niwe atubwira ati natanzaya byagenze uko nato wamuzi izina perezida akava yamumenye bivuga rero nta gikorwa kikora kinyegezwa uwo muntu adapfuye yatanze ayo mahera bamenye ko bimenyekana yewe sinari kwiyadukiza nk'uko mvuge ntazi umuntu yaba yaratanze amafaranga ntazi naho yaba yaratanze ntibyamenyeka hama numvise iki nacyo babajije bati ubundi yavuga ati none ga ayo mashyirahamwe harimo ayavuga ko umengo bashyigikiye leta yoba arandagwanya leta nagira ndakubwire Toma biragoye akazi dukora biragoye yewe ubu nyine ndashobora kuvuga ijambo uri karanyumviza akavuga ngo yaringiye muri leta kubera yumvise umwe ngo shyigikiye leta ubundi nawe akumva mvuze ikintu kibabaza wumvise uwa mbere ko yavuze ngo
musebya leta
wari kumwe ngo ari muri wa mugwi w'abagwanya leta babyumva rero aho niho bihera mugabo rero hari ikintu kimwe novuga kibonekeje muri iyo minsi heze mu guhera mu 2010 kuko aya mashyirahamwe yacu arigenga yewe mubwira nje gutwara ari igiteka sintogwa na ministre d'interieur cyangwa ministre uwariwe wese ntogwa n'abanywanyi b'amashyirahamwe mugabo hari ibyibonekeza ko hari amashyirahamwe usanga ubutegetsi bubifisemo uruhara kugira ngo aboneke umukuru wayo nk'ibyo ntiworeka kuvuga ko kandi zaribonekeje ko hari amashyirahamwe yagiyeho harimo uruhara runini rwa ministre wa interieur ibyo novuga ndabivuga bimwe mu migambwe wasanga hari ishyirahamwe rivutse
ribuza kugira rikore bimwe nk'ibyo ntanza karorero rigiteka ikora. Ni nka kujya ku mugambwe wazumva hari umugambwe nyakuri wemewe n'ubutegetsi n'uwemewe icyo izo ngorana zashikiye imigambwe n'amashyirahamwe zarashikiye amashyirahamwe atashoboye gucikwamo kubiri leta zitomekeza twagizemo uruhara rwo gushyiramo amashyirahamwe mwamwe umugabo icyo twebwe wanashaka mu giteka cyo kituraje ishinga kuko ishyirahamwe leta yayishyizeho uwo muntu yamushyizeho yakagize mukora jaho ikimenya ni uko inyigisho zigenda ziraba agaruka akagaruka ku murongo akajya hagati na hagati nacyo bituma tuvuga tuti naho uno mwaka ariho ishyirahamwe ubutegetsi buba bwashyizeho kugira ngo bigufashe iki n'iki hazongera igihe iryo shyirahamwe rikora ibyo amashyirahamwe akora.
Ubwo rero mu magambo make ubwo Anshere ubwo mushatse gusobanura yuko namwe mu mashyirahamwe mutavuga rumwe nk'uko bigira Imana yabyibajije ndetse nasaba Imana
mu majyamwe icyo yavuze harimo ukuri kuko uri kuraraba niko ndavuga ingene amashyirahamwe yagiye arajaho niko ndavuga ko uko usanga abandi bafata ishyirahamwe ukundi n'ukundi hariho nayo leta itoba yaragizemo uruhara ushyiraho umugabo yikigwa akakorana na leta ibyo ntibivuze bitangaza hari n'ubwo uzumva n'ubundi avuze ngo leta ikorana na leta cyangwa iki ivana n'uri karakurikirana ibikorwa n'ukuntu avuga ati umuntu acyo ari karabafasha kubera ko avuga akora ko ibyo ndiko ndavuga aha rero nkagira nti igikuru ni uko mugabo nagira mvuge icyabwiza kuranga amashyirahamwe icyabwiza kuranga amashyirahamwe ishyirahamwe iryo ari ryo ryose yaba iry'uburimyi n'irimo rikore cyari cyagataye akazi na muntu rikone ritawo rirengeye uno munsi sinje kuvuga ngo nuko ntari kumwe umugambi uri kuratwa aho bari kudahuza ngo nje njya kuvuga ibintu bicyafuza aho bantu mugabo ayo mashyirahamwe avuge ibiri ko biraba atawarengeye atawarengana igitani cyagabanije ko niko twabwiza gukora
ye hanyuma rero
gukora abo bantu bandi baturaba na bize dukora
ye
ntabwo ngo ko atari karavuga ibishimisha ngo yegamire uriya mugwi uko atari karavuga ibishimisha opozisiyo yegamiye leta ko atari karavuga ibishimisha leta yegamiye opozisiyo niba arabe akarangamutima k'iyo shyirahamwe ryagiye kugira rikurikirane ry'agateka kazi na muntu rikora ibyo ryarenze urubibe niko rikora ibyo none ryegamiye umugwi wawe niko twabwiza kuraba abari aba mashyirahamwe nicyo babwiza kuraba cyane
hanyuma rero Anshere Nsabimana yabajije ati ese ubu hari icyegeranyo mwakoze ku byononekaye n'uruhare bamwe baba barabigizemo tuvuge nk'abakoze imyigaragambyo kuva ku itariki ya 26 y'ukwa kane muri uyu mwaka
nagira mugabo ngaruke kuri raporo yagizwe na bw'ikiganiro cyagizwe na prokirere uri kuraraba jewe sindi umucamanza sinize n'iby'ubucamanza mu kazi ka minsi yose nkora wanashaka nkora mu by'uburimyi nibyo bintu hari umwanya munini niho nkora mugabo nagira ndabwiye ko uri kuraraba ibya raporo birababaje ko raporo igaruka cyane cyane ku bintu byononekaye materiyeri ibintu byononekaye no kuzana n'uvuga umurongo w'abantu bashobora kuba basinye ku ikete rimwe hakozwe ibikorwa byinshi ibyatsi twaje manda ntiyakoze rirya kete barabiye ko bisa gusa yakoze hariho amakete yandikiye leta hariho amakete yandikiye iki hariho amanama yabaye yagiyemo abantu benshi ugaragaza usanga umugwi ukomeye nk'ujya wagiyeho nibaza kubera ubushobozi ushyikise ugashyiraho ugafata ikete rimwe ryanditswe abantu bose ugashyiraho ishyamba abantu nabo gukurikirana nkagira rero ugakibona iraporo ntibyiraheze itavuze abapfuye ndababazwa n'abapolisi bamaze gupfa aho wumva abapolisi icumi bapfuye atangwana y'igihugu n'ibyo ikigo kiraba abo n'abantu b'igihugu ndababazwa n'umuntu uwo ari we abantu bose bamaze gupfa umugabo leta ayisohora navuga prokirere asohora ntagaruke kuri abo bantu bapfuye ntagaruke kuri abantu ariko babandanya akagaruka ku byo kuriha amafaranga gusa ndagiye amafaranga araguze bajya abantu bapfuye kubera iki batiyumvira byanagira ni kubera iki igihugu cyo kwiyumvira iyo abantu bari kuba bapfuye kubera iki bijya bintu byononeka byononeke kubera iki inyishu umuti w'ikibazo ni uko muraba mbere ibintu byose biri kubera mu gihugu byabaye byapfuye kubi ibicaye bije ku ngorane nyamukuru bareke kuguma bajya abantu none ko guhunga bose singo atahije guhunga kujya bari kurya murongo mwaza y'uko izoronga amahoro bajya abantu bari nyuma bose. Mhm. Iyo zakije y'uko izoronga amahoro bajya abantu bari nyuma bose. Iyo zakobogira ibigadi bajya